utwara umugwiye kugira ngo gateka kazina muntu se NIDHS yatangaje kuri uyu wa mbere ko wahohotewe mu kwamburwa igihagararo cya mbere cyagenewe imigwi ikora yigenga stati a ni mu gihe akanama ka ONU kaje ngo gateka kazina muntu gaheruka gushira uwo mugwi kuri stati b urutonde rumwe n'imigwi yo mu bihugu bitwaza umukazo nka Algeria, Libya, Tunisia, Nicaragua, Venezuela, Turkiya n'ibindi. Abahinga baboni bafashe iyo ngingo inyuma y'umwaka wose basuzuma ibikorwa by'uwo mugwi, bavuze ko basanze uwo mugwi udakora wigenga, wacitse igikoresho cya leta, utamikwa ijambo n'ubutegetsi. Abo bahinga bongeye basigura ko hari amabi uwo mugwi ukora ko ugasa nk'uko do mu rutoke ku mabi akogwa n'inzego za leta cyangwa urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abahinga baboni bakoze amatohoza, bavuze kandi ko uwo mugwi utavugira abahohoterwa bazira ivyiyumviro vyabo vyaba ivya politike n'ibindi. Yamara mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere i Bujumbura, Sixvinyine Muraba yatangaje ko umugwi arongoye wabeshewe kuko usigaye uvugira bose harimwo nabo bazira ivyiyumviro vyabo n'abamenyeshamakuru.
Harimo abantu basanzwe bari mu migambwe itandukanye itavuga kumwe n'umugambo uri ku butegetsi, twaciye dushyirako n'icyavuyemo ko umuntu yarekuwe canke ko agateka kiwe kagiye karatera imbere gusumba kugira abamenyeshamakuru bashobora kuba barafunzwe canke agateka kabo kagahungabana. Niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukavyerekana, niyaba yari yabuze irengero hanyuma tugashobora kumutora tukamwerekana. Bava mu binyamakuru nka Iwacu, Isanganiro, Bonesha, BBC n'ibijanye n'abandi bantu nk'abaharaniye agateka ka zina muntu nabo nyine bari mu bo twafashije.
Ingingo yafatiwe CNIDHS ifise ikiringo c'umwaka kugira ngo ibe ntabanduka. Mu kuyifata akanama ka ONU kari kituwe n'amashirahamwe yigenga n'inani zitandukanye harimo FIACAT rufise icicaro mu Bufaransa. Umushingwamanza Armel Niyongere atwara ishirahamwe ACAT Burundi riri mu runani FIACAT yasiguriye Ijwi rya Amerika ko uwo mugwi w'u Burundi ukwiye gukoresha ico kiringo kugira ngo wisubire ko.
Nico gituma rero uyo mugwi w'agateka kazina muntu tuwusaba yuko woca ushiramo inguvu nyinshi ukerekana koko wigenga ukubahiriza agateka kazina muntu, kubera uwigera werekana ibitigiri nyavyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzikazo ry'agateka kazina muntu, canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agateka kazina muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo c'umwaka, kandi amashirahamwe yigenga y'agateka kazina muntu yirirwa arasohora ivyegeranyo bitandukanye vyerekeye ibitigiri vy'umurengera vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu, ntihagire amatohoza akogwa kuri ivyo vyegeranyo.
Ikindi uwo mugwi CNIDHS wari wagirijwe nuko hari ubwicanyi bukogwa, yamara ntukore amatohoza canke ngo usemerere. Mu burorero amashirahamwe atandukanye hamwe n'abahinga ba ONU batanze harimo abantu barenga 200 baharwe ko bishwe, abarenga bo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe uheze, yamara mu mugwi CNIDHS ntagire amatohoza bakora. Ibi biremezwa kandi n'icegeranyo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika co ku mwaka uheze catangajwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze. Aha umugwi CNIDHS usigura ko akazi k'amatohoza y'ubwicanyi ari ku butungane. Sixvinyine Muraba twari uwo mugwi yamenyesheje ko bituye akanama ka ONU n'urunani ruhuza beniyo migwi ku isi kugira ngo ingingo yo gukura uwo mugwi mu kibanza ca mbere ifutwe.
Ariko icatutangaje tugasha kwiyumvira igituma baba baragize ivyo, nico gituma twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse. Ubwicanyi mu Gifaransa ça fait partie des crimes, donc la CNIDHS ikora ibintu bijanye n'agateka kazina muntu, le crime de droit commun birafise inzego bijamo. Twebwe CNIDHS yinjiramo mu kibonye ko ayo matohoza atari kwagenda neza, utaja kwinjira mu madosiye ariko arakogwa n'inzego z'ubutungane.
Sijya mbere ibikorwa by'umugwi CNIDHS bitera amakenga muri imyaka itandatu iheze mu mwaka w'ibihumbi 2018 n'uwo mugwi watangura kwakwa icicaro cya mbere a nabo nyene wari wagirizwe na ONU ko wirengagije ihonyango ry'agateka kazina muntu byabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma y'imyaka itatu. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 uwo mugwi warasubijwe muri ico kibanza ca mbere, wari wasabwe kwigengesera no kwerekana ko vy'ukuri wigenga. uwo mugwi urizeye ko amatohoza yakozwe na ONU azosubirwamo kugira ngo iyo ngingo ifutwe. Gusaba ko abahinga ba ONU bo kwisikira mu Burundi bagatohoza bakabaza amashuri makorera mu gihugu hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kugira ngo menye ukuri nyako. Iyi ngingo idahindutse akanama ka ONU kerekana ko umugwi CNE IDHS utazosubira kuja mu nama za ONU. Ivyo navyo bigategura ko igihugu kidasubira kuronka akajyo hamwe naho gishikiriza izinga na gateka kazina muntu kifashe. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.